ifoto ya 2023 itubwira iby'abana b'Imana. Muri iyi foto ushobora kubona Yesu Kristo ariko yakira abantu bava mu moko yose, mu mahanga yose no mu ndimi zose, bizera we kandi bahinduka abana b'Imana. Abo bari mu nzira ntoyi itunganye ibashikana mu ijuru. Abana b'Imana bameze nk'umuryango munini cyane, bashobora gukena canke bagatunga, bashobora kwirabura canke bakababera, abagabo canke abagore canke abana, bose bashize hamwe. Icyubahiro kibe icy'Umwami Yesu Kristo.